ili nizuja Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi uyu munsi kuwa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fide Niyonga. Igisagara cya Ngozi mu Burundi kizohimbaza imyaka 100 kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza.
Kubera ibikorwa by'urudwandazwa bari rwatangujwe n'Abarabu mu gihe cy'Abadagi, abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa Majengo, yiswe izina n'Abarabu rivuye muri vuga ry'Igiswahili kujenga.
Uyu ni musitanteri wa komine Ngozi Songa Mbere Rajabu. Umushinga mateka agatondwa ari yamiriza biherutse gushikirizwa n'urongo igipolisi mu ntara ya Muyinga ko afise imigambi kugirira naba banywanyi b'umugambwe SNL. Yamara reka tumaze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel tuyahere muri Sri Lanka. Abategetsi mu gihugu cya Sri Lanka bavuga ko abantu barenga 200 bishwe, abandi barenga 400 barakomereka inyuma y'ibisasu bitandukanye byaturikijwe ejo ku munsi w'Imana wa Pasika mu masengero hamwe n'amahoteli. Abategetsi bavuga ko abantu 13 bamaze gufatwa bakekwa kuba baragize uruhara muri ibyo bitero. Bavuga kandi ko abanyamahanga bashika 30 bari mu bafuye n'abakomeretse, harimo Abanyamerika, Abongereza, Abashinwa hamwe n'Abanyaportugale. Ibisasu 3 nivyo byaturikijwe ejo ku munsi w'Imana mu masengero 3 n'amahoteli. Ibindi 2 byaciye bituritswa inyuma y'ivyo 6 bya mbere, kimwe i Dehiwala, ikindi i Dematagoda, ni hafi y'umurwa mukuru wa Sri Lanka. Ntawuritirira ivyo bitero gushika. Intumwa za Sudani zitezwe mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije gukura Sudani ku rutonde rwa Amerika rw'ibihugu bitanga imfashanyo mu bikorwa by'iterabwoba. Umusirikare aramutswa ubutegetsi muri Sudani, General Abdel Fattah al-Burhani, mu kiganiro cya mbere cyaciye kuri televiziyo y'igihugu kuva agifata ubutegetsi, yashikirije ko izo ntumwa zishobora kuja muri Amerika muri iyi ndwi canke mu ndwi za muri ibyo biganiro. Leta Zunze za Amerika zashize Sudani ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu 1993, aho yagiriza leta y'uwahoze arongoye ico gihugu Omar al-Bashir kuba yafasha iterabwoba. Kuva Bashir rero akurwa ku butegetsi, abategetsi ba Amerika barashimye umutegetsi mushasha wa gisirikare nyuma yaho arekuriye imbohe za politike. Ku munsi wa kane naho abategetsi b'ubushikiranganyi bwa Amerika bujeje imigenderanire n'andi makungu batangaje ko bashobora kurungika nabo intumwa ikarutu mu gutera intege ubwo butegetsi kugira bushobore kwinjira mu ntwaro ya demokarasi. Abakeka kuba intagondwa z'abayisilamu barisha abasirikare 11 mu gitero ku munsi w'Imana ejo hagati mu gihugu cya Mali, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Ubwo bushikiranganji buvuga ko ikirindiro cya gisirikare cyahitwa Guiro cyatewe mu masaha ya 11 z'agatondo, kandi ko hari abatari bake bakomeretse hamwe n'ibindi byononekaye. Abasirikare ba Mali hamwe n'abanyamahanga bama batewe n'abarwanyi b'intagondwa z'abayisilamu. Abo barwanyi kandi bakaba barisha abasirikare 21 ba Mali mu kwezi guheze mu gitero ku yindi kambi ya gisirikare yahitwa Diura hagati muri ico gihugu cya Mali. Nayo ibitero by'indege bitari bike hamwe n'ibisasu byaratewe ku murwa mukuru wa Libya ariwo Tripoli ku munsi wa 6 no ku munsi w'Imana mu mirwano imaze indwi 2 hagati y'abasirikare ba leta y'ico gihugu hamwe n'umuhari w'abarwanya leta bari mu buseruko. Mu manuko bw'umurwa mukuru Tripoli naho abasirikare ba leta niho bashoboye guhagarika abasirikare bahurikiye mu muhari LNA ba General Khalifa Haftar. ishirahamwe mpuzamakungu rya savye ko haba guhagarika imirwano muri Libya ariko Burusiya na leta zumwe za Amerika barazibiye integuro y'itegeko ya kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kasaba guhagarika intambara muri ico gihugu mu rwandiko rwashikirijwe ku munsi wa gatandatu ibiro bya President White House aha muri Amerika byashikirije ko Perezida wa Amerika Donald Trump yaganiriye kuri telefoni na General Haftar mu ntango zindwi iheze aho yashikikiye uwo mu general agomba gufata ubutegetsi ku ruhara yo barimwo ko kurwanya iterabwoba no gukingira amahinguriro y'ibitoro muri ico gihugu. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan nawe Imran Khan yaratanguye urugendo rwa mbere mu gihugu kibanyi cha Iran mu biganiro bitumbereye gukomeza imigenderanire kurwanya iterabwoba no gukomeza umutekano ku mbibe ivyo bihugu bisangiye nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru cha leta. Khan yari yitezwe kuja ku murwa mukuru Teheran kuganira na Perezida Hassan Rouhani hamwe n'abandi bategetsi bakuru. Urwo rugendo rubaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cya Pakistan gisavye Iran kugira icyo ikoze ku mirwi y'iterabwoba ikekwa kuba yarishe abasirikare 14 ba Pakistan mu ntango z'uyu mwaka w'2019. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Shan Mehmood Kureshi yashikirije ku munsi wa gatandatu kw'abantu 15 bitwaje ibirwanisho kandi bambaye impuzu za gisirikare bateye bisi mu manuko bushira uburengero bw'intara ya Baluchistan ku munsi wa kane hafa abasirikare 14 b'igihugu cya Pakistan.
Urakoze Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington disa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igihugu cyo Ufaransa kiraburira abanyagihugu bacu kutagirira ingendo mu bice bimwe bimwe by'u Rwanda. Ahandi Ufaransa burabagira inama zo kudakoresha amabarabara amwe namwe mu Rwanda kubera ko umutekano waho utizewe. Inkuru ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Bufaransa ahari igice cyagenewe kugira inama abashaka kugirira ingendo mu bihugu binyuranye, haragaragaraho ahantu hatatu ho mu Rwanda u Bufaransa bugira inama abaturage babwo kutajya muri iki gihe. Aha mbere ni muri parike y'Ibirunga, ahandi ni mu bice by'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho bavuga ko kubera umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu byombi abaturage b'u Bufaransa bakwiriye kwirinda inzira ica ku butaka mu gihe bibaye ngombwa ko bakorwa urugendo. Ahandi ni ukutagendagenda mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa ngo uryambukiranye unyuze ku muhanda nyabagendwa nimero 6 uva cyangwa ujya muri Nyamagabe. Urubuga rwerekana ko ibyo rubishingira ku bimaze igihe bibera mu ishyamba rya Nyungwe no mu nkengero zaryo. Muri itangazo rigufi ryasohotse ku ya 17 ku kwezi, nta bisobanuro birambuye Bufaransa butanga bituma bugizo nama ku baturage babwo, keretse gusa interuro ngufi zitanga ubutumwa bugenwe. Hashize iminsi itari myinshi abaturage baturiye ishyamba rya Nyungwe babwijwe rya Amerika ko babonye abantu bataramenyekana babarirwa hagati ya 80% bitwaje intwaro binjira muri iryo shyamba. Nyuma gato umuvugizi w'inyeshyamba za FLN zirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda Major Calixte Sankara yabwijwe rya Amerika ko aburiye abaturage kwa ako gace ari akarere k'imirwano. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bwizeza abaturage barwo ko nta kibazo na kimwe rufite ku mutekano haba imbere mu gihugu cyangwa ku mbibe zacyo. Hashize iminsi abayobozi bakuru bo mu nzego z'ingabo n'ubutegetsi bw'igihugu bizeza abaturage ko umutekano wabo urinzwe neza kandi ko uwagerageza gutera u Rwanda yahahurira n'akaga.
Mu Burundi umushingamateka Agaton Rwasa ariyamiriza ibiherutse gushikirizwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kwa afise imigambi kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe SNL. Yabishikirije ku munsi wa gatandatu mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ry'umugambwe SNL. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Iyo kuraniro kaminuza ry'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu ryari ifite intumbero yo gushinga komite nkuru y'umugambwe nk'uko agatonwa rwasa yabishikirije mu ijambo ryiwe. Inama kaminuza yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ni intango yo gushinga inzego gushika mu ntara mu makomine no ku mitumba nk'uko byashikirijwe niyo ndongozi y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu. Ni mu gihe mu minsi heze hari hagize igihe hibonekeza abanywanyi b'umugambwe SNL bahagarikwa mu gihugu hagati. Aba bakaba bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko. Umukuru w'umugambwe SNL yabigarutseko.
Abafashwe si muri Bujumbura honyene, ni mu mihingo myinshi. Nabivuze dino vuga ngo umutumba kanaka cyanje ikomine kanaka cyanje profesi kanaka. Icyo mvuga ni kimwe, intwaro nitwarire bose. Uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe, bwo gutandukana mu byiyumviro yemegwa n'amategeko uburundi bugendera ko uhere ku bwirizwa shingiro. Kuri ubwo rero ntihagire umuntu aburabuzwa ngo nuko wari umusenyeri. Hari abo numvise bamwe mu ntwaro bakubita urutoke ngo uwo bazosangana ngo akaresi ka seneri ngo bazohigura. None k'umugambwe ubeshwaho n'abanyamugambwe bashaka none abaseneri baterera umugambwe witwa ngo iki atari umugambwe wabo.
Umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yayamenyesheje mu minsi heze ko indongozi z'uwo mugambwe zokwimenyekanisha ku bategetsi bo mu ntara. Tarsis Niyongabo yari yabwiye itangazamakuru ko ari wo muti wonyene wo guhagarika icuka kibi ku banywanyi b'umugambwe SNL.
Iyo hari umugambwe mushasha wemerewe itegeko riratomora yuko uwo mugambwe iyo ushaka kuja gukorera mu ntara kanaka ugenda ugashikira buramatari akawuha urupapuro rwemeza kwa wuzi gukorera mu ntara. Icyo ni cambere. Kigira kabiri nuko itegeko ritomora neza yuko umugambwe wose utegerezwa kuba ufise uwuserukira aho ushaka gukorera nimba ari mu ntara nimba ari mu ikomine. Hanyuma kandi iryo tegeko nyene rikavuga ko kizira kuje gukorera inama muri komine canke mu ntara udafisemo uguserukira. Dusabe rero umugambwe kumbure mushasha SNL kumbure biyobagiza tumwe tumwe mu mategeko canke batarasoma neza basome neza amategeko agenga umugambwe hanyuma baheze bayakurikize babone gukora mu mahoro no mutekano kandi bategure guhiganwa matora ya 2020 batekanye naho bakorera abene gihugu batekanye.
Umushinga amateka agatonwa rwasa avuga ko ivyo bigiye gukorwa vuba mu ntumbero yo guhagarika gatotezo abanywanyi biwe bari bagize imitsi bakorerwa.
Indongozi nkuru z'umugambwe zashizweho. Izo ndongozi amwe mu mabanga zijejwe hariho gushiraho inzego zindi kugira ngo noneho abagomba gukorana n'intwaro ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine ashobore kuboneka hisunzwe amategeko y'umugambwe. Icyo hinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi. Ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyangwa ngo inzego ntazihari. Icyo ni ikintu rero gihambaye. Ariko nyamukuru nuko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe SNL atari umugambwe gukuteza umudugararo mu gihugu.
Iyo ndongozi y'umugambwe SNL yamirize biherutse gushikirizwa na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga. Uwo yari yashikirije ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'umutekano ko yiteguriye kugirira nabi abayoboke ba gatonwa rwasa. Uwasanzwe n'icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka ya Burundi avuze uko yita ibyashikirijwe na komiseri Jerome Ntibibogora.
Ndabatume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uriya mukomiseri hari mu Yinga. Ibintu yavuze birateye isoni nagatukisha nabisokore kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si kugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si kugira ngo asinzikarize ubuzima umuntu n'umwe. Igihugu cyamuhaye akazi kiya kibanza hariho n'undi yogishobora kandi yokorera neza abanyagihugu. Muragende mu muhanure imvugo nkijya si imvugo y'umuntu ajejwe amabanga y'igihugu. Umukomiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwo ari we wese niyumve yuko abasene inyankamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane z'abarundi bo mu binywabi z'abarundi bo mu rufuri. Abagenda rero kujya kudodobereza abandi babima amatwi hagize ikibabakiye biture indongozi iyo ba ari ingorane itore umuti twese turi hamwe. Ku banywanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nk'uko twagiye tubivuga.
Mu by'umugambwe SNL uvuga wifuza gushika ko muri kazoza ni ugusubira kunga ubucuti n'amakungu muri kino gihe imigenderanire yayo itifashe neza hagati yayo n'u Burundi. Iyo nama kaminuza y'umugambwe SNL yari yitabwe n'abaserukira bihugu vyabo mu Burundi na cyane cyane vya Buraya muri kino gihe bitarabana neza na leta y'u Burundi.
Mu Burundi kandi igisagara ca Ngozi kizohimbaza imyaka 100 kizoba kirangije gishinzwe mu mwaka uza. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Igisagara ca Ngozi cavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri. Mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico gisagara kizoba kirumanije imyaka ijana. Umwaka wa yubire wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu ku civugo kigira kiti igisagara ca Ngozi urumuri rw'amaho. Songambere Dajabu, umusaniro wa komine Ngozi, avuga ko ivuka ry'ico gisagara n'izina mbere cahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kahise. Songambere aragaruka kuri ako kahise.
Kwa ibikorwa by'urudandazwa rwari rwatangujwe n'Abarabu mu gihe cy'Abadagi, abo nabo bakaba bari batanguriye muri quartier yitwa Majengo yiswe izina n'Abarabu rivuye muri vuga ry'Igiswahili kujenga, kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo quartier ubu yitwa Shikiro, kuko ariho hashikiye abajya gisagara ba mbere. Iki gisagara rero ku muzo w'Ababirigi ngo barashatse kucimurira mu mivo aho bita mu Karombwe, kuko hari kiyaya ariko ngo ntibyaboreye kuko hari imibu myinshi, baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku Kangozi, kuko hadandarizwa isato z'ibikoko arizo bita mu Giswahili Ngozi, ari naho havuye izina Ngozi.
Arubere Nduwimana, burumatari w'intara ya Ngozi, yamenyesha ko igisagara ca Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zaco. Kubw'uwo mutware, iterambere ry'ivyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru ca Ngozi ntigiyadukiza.
Ikindi iterambere ry'ibisagara bito bito bishamikiye ko ni ukuraho ubwenge no kurarira badakurangura. Abamvuga rero nabagwiza tunga umuntu ari Ngozi anavuga yuko ku isaha abanyengozi baja kurangura ubwenge hanze cyangwa bakaza kurangura hanze cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri Dubai muri Kamara, aha tukaba tubona ko barenga 150.
Abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitabye urwo rubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza. Nk'intumwa ya leta Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi ati byo tuma intara ya Ngozi kezwa ni byinshi.
Byaranguwe muri ntara ntawo bidondagura ngo abimare, nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza. Murazi yuko ikomine ya Ngozi yabaye mu makomine atanu ya mbere mu gihugu cyose, yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusangi no kunywanisha bene gihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine. Ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubakeza twivuye inyuma mu ikomera amashyi menshi cyane.
Umwaka usozera ikinjana ce gisagara ca Ngozi kimaze uzobuhuriranye n'uko Burundi buzoba buri mu gihe cy'amatora. Umukuru w'inama nshingamateka asaba abanyengozi kwitegurana ubwitonzi.
Uyu mwaka usozera ikinjana igisagara ca Ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihe Abarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2020. Ni igihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza.
Gushika uno munsi igisagara ca Ngozi gifatwa nk'ica gatatu mu bunini mu Burundi, kize inyuma ya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi na Gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike. Kibaye igisagara ca kabiri cyo hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka ijana inyuma y'igisagara ca Gitega cakoze urubanza nk'ubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.
Murisanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe iterambere ry'u Rwanda RDB gifise imigambi yo kongereza umwimbu w'ibijyanye n'ingenzi inshuro zibiri mu bitarenze umwaka w'2024. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB cyabitangaje ubwo cyerekaga abashoramari amahirwe ari mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni kamwe mu turere twunganira umujyi wa Kigali. RDB yerekana ko muri aka karere ka Rubavu hari amahirwe menshi mu bijyanye n'ubukerarugendo, ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ubwubatsi bw'amazu aciriritse. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari muri RDB Winfred Ngangure aragaruka ku buryo bwo korohereza abashoramari igihugu cyateganyije.
Twabigaragaje yuko uretse n'ubutaka akarere gafite bwiteguye guha abashoramari, hari n'ibiteganyirizwa n'itegeko ryorohereza abashoramari bijyanye n'ukorohera cyangwa se kugabanyirizwa ku musoro ku nyungu. Nabyo twabigaragaje. Twagaragaje nanone izindi facilite cyangwa se incentive ihabwa abazana amamashini cyangwa se raw materials kugira ngo baze batunganye umusaruro wabo hano mu gihugu, ko bakurwaho umusoro ku bikoresho byinjira mu gihugu. Ibyo ni zimwe muri fasilite zikorwa cyangwa se zifasha korohereza abashoramari bacu mu gihugu cyacu.
Abakora mu kigo gishinzwe gushishikariza abategura inama mpuzamahanga kuzikorera mu Rwanda bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zirimo kuba nta byumba bigari hanze ya Kigali byakwakira inama zikomeye, ariko akiyongeraho n'ibiciro biri hejuru ku biribwa ugereranyije n'ibindi bihugu baba bahatana.
Nakubwiye ko dupiganwa niba agereranyije na Kenya agasanga nanje bazayimuhera amadolari 10, yashyira hano mu Rwanda agasanga bazayimuhera amadolari 15, agatangira kugereranya ati abadelegeti banjye bazaza mu nama ngomba kubajyana ahantu batazahenda. Icyo ni ikibazo bigaragaza yuko tugomba gufiringa iyo gap tugashora mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo ibyo dukura hanze duhaze isoko ryo mu gihugu. Ubugiye i Kigali ugajya nko muri convention center usanga bakubwira bati ntabwo twakugabanyiza igiciro kuko inyama, inkoko, ko amagi, imbuto turabikura hanze bikashyika hano bihenze ugereranyije n'ahandi byaturutse.
Ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu kivuga ko 70% by'abanyarwanda babarirwa mu buhinzi n'ubworozi, ariko babukora bagamije kubona ibibatunga gusa kandi kisi cyo cyerekezo cy'igihugu.
Kagari ka kazi uzavuga uti mu myaka 10 niko kazaba kakibutunze. Ni ka kazi ko kuvuga ngo ndahinze nshyize ku isahani mu nyo njyaga buriya abantu. Twifuriza abantu bacu akazi kazabatunga gatunga n'abantu imyaka n'imyaka isi.
RDB ivuga ko nta nganda zihagije zongerera agaciro umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi zihari, kandi iki kigo gifite umugambi wo gushishikariza abikorera gushora imari muri uru rwego ku buryo mu 2023 umusaruro w'amata n'ibiyakomoka uziyongera ku kigero cya 60%, umusaruro w'inyama z'inguru ukaziyongeraho kandi n'ibice 3%, inkoko zikazaba zongererwa agaciro ho 2.7%, naho amagi yakongererwa agaciro ku kigero cya 2.4%. RDB ivuga kandi ko umusaruro ukomoka ku mafuzi yongera agaciro ku kigero cya 4%, mu gihe kuhira bizagera kuri 50% bivuye kuri 25% biriho ubu. Abashoramari bagaragaza impungenge z'uko amazi akiri make mu karere ka Rubavu. Cyakora Sematabaro Joseph uhagarariye ikigo gishinzwe amazi mu karere ka Rubavu avuga ko hari imishinga ibiri irimo gushyirwa mu bikorwa ku buryo iki kibazo kizakemuka bitari kera.
Umwe waratangiye wo kwagura urugamba rw'amazi ruduha amazi hano mu karere, cyane cyane hano mu mujyi wa Rubavu. Umushinga waratangiye urukundo kwa
umurenge wa Rugerero watangiye ufite amezi 18 aho mvugira aha harangiye amezi ane imirimo itangiye bivuze ngo dusigaranye amezi atarenga 18 uruganda rukaba ruvuye kuri 18 bya metre cube tukagera ku 2023 ku munsi umushinga wa kabiri dufite bagiye kuza kwagura imiyoboro y'amazi ndetse no gusana iyashaje tuzasana no kwagura ibirometro 110 hano mu mujyi ndetse n'ibindi 80 mu nkengero z'umujyi wa Rubavu
iyi mishinga yombi nirangira byitezwe ko hazaba hamaze kuboneka amazi yahaza inganda amahoteli n'ibindi bikorwa bikenera amazi menshi mu karere ka Rubavu ishingiye ku kuba u Rwanda rushyirwa mu bihugu 30 bya mbere biri mu nzira y'amajyambere byoroshye ishoramari n'ubucuruzi RDB iteze ko mu 2024 ubukerarugendo buzaba bwinjiza miliyoni 800 z'amadolari buvuye kuri miliyoni 100 n'ubuyinjira ku mwaka RDB garagaza ko kuva mu 2013 ubukungu bw'u Rwanda buzamuka w'10% buri mwaka biturutse ahanini ku mabuye y'agaciro kimwe n'ubuhinzi n'ubworozi inerekana ko abakerarugendo bavuye ku 1985 mu 2014 bakagera ku 38,475 mu 2018 ivuga kandi ko umukandara wa Kivu uteganyijweho imishinga itanu izatsura ubukerarugendo harimo amahoteli yita ku bidukikije n'ibindi Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika
bakunzi b'umupira w'amaguru dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda tubwire ku rugamba rwo guhiganirwa igikombe cy'umupira w'amaguru mu Rwanda
mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka rurakomeje ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade National Amahoro i Remera habereye umukino wahuje amakipe abiri y'ibishyitsi mu Rwanda ariyo Lyon Sport na APR FC uyu mukino wari ku munsi wa 23 wa shampiyona imbere y'abantu batagira ingano bari buze kuri stade amakipe yombi yagaragaje umukino wo gucungacungana yirinda gufungura ikibuga bamwe mu bawukurikiye bavuga ko wari uwo ku rwego ruciriritse gusa ku mpande zombi abakinnyi bagendaga banyuzamo bakerekana ubuhanga bisanganiwe muri APR FC Dominico Savio Nshuti Muhajiri Hakizimana na Umborenga Fitina bagaragaje akantu kisumbwe mu kibuga ariko gutanga umusaruro bikomeza kuba ingora bahizi ku ruhande rw'ikipe ya Lyon Sport Eric Iradukunda Fabrice Kakure Gilbert Mugisha na Michael Sarpong bari mu bitanze batizigamye uyu nguyu Sarpong rutahizamu ukomoka muri Ghana ni nawe wahesheje Lyon Sport amanota 3 y'umunsi nyuma yo gutsinda igitego cya penalty ku munota wa nyuma w'umukino nyuma y'iyo ntsinzi y'igitego kimwe ku busa hatangiye ibyishimo by'umunsi mukuru ku ruhande rw'abafana ba Lyon Sport bahise bigabiza imihanda yo hirya no hino muri Kigali ari nako bagenda baririmba intama ya Pasika muri APR FC ho karagahinda gusa cyane ko bari bamenyereye gutsinda mukebe wabo mu mikino ya kabirijwe Eric Rutanga umukinnyi wazamukiye muri APR FC ariko muri iki gihe akaba akina Lyon Sport avuga ko habayeho kwitanga batizigamye kugira ngo amanota 3 aboneke
aya manota 3 aradushimishe cyane match ntabwo yari yoroshye yari match ikomeye cyane ariko twakomeje kurwana kuko twebwe twari dukeneye intsinzi twakomeje turarwana paka no ku munota wa nyuma kuko kunganya n'ubundi byasaga nkaho tubuzamo amahirwe twe nitwe twari dukeneye intsinzi cyane
uyu myugariro ku ruhande rw'ibumoso arashimangira ko ikipe ya Lyon Sport igifite ijambo ku gikombe cya shampiyona
ndabizi abafana bari barakuye amaboko benshi bari bariyebye ariko amanota 3 birashoboka cyane ko twayakuramo ijana ku ijana kuko harabura match 7 ndakeka urumva adversaire atubisha 3 ashobora gutakaza atakaje rero twamuprofita na kuko birasaba ko natwe match ziri imbere tutagoma gutakaza kuko urebye match zikomeye dusa nkaho twaziranyije adversaire wacu nawe aperi asigaranye match zikomeye ndakeka rero nakwizeza abafana ko igikombe tukiriho kabisa nakabuza
nyuma y'umunsi wa 23 w'imikino APR FC nubwo yatsinzwe na Mukeba iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota 58 Lyon Sport ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 51 amakipe arindwi APR FC isigaje guhura nayo mbere y'uko shampiyona irangira ni Bugesera FC Kiyovu Sport AS Kigali Gicumbi FC AS Muhanga Espoir FC na Police FC Lyon Sport yo igomba gukina na AS Muhanga Espoir FC Police FC Amagaju FC Musanze FC Kirehe FC na Marine FC Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.